VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu makuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Fidele Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Bigeho ni nyina mico na leta ya Nkurunziza na Nkurunziza na CNDD-FDD kuko nibo barimo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo bahose ngo tuzotumirwe mu biganiro, nacyo gituma wumva bagerageza ngo ntibatumire CNRD.
Uwo ni Dr. Jean Minani ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye mu Burundi mu mvunyapfunyo CNRD giriteka, akaba ari n'umukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri avuga ku ngingo yafashwe n'uwo mugambwe yo kumukura muri ayo mabanga. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mukanya. Amakuru rero tubafitiye uyu munsi niho ikiziga cha President Bagaza gishikanwa ibujumbura mu ijoro bitekanijwe ko kuri uyu wa mbere kijanwa mu nama nshingamateka kugira ababikeneye bamusezere irya nyuma, bitekanijwe ko afubwa iteka ku munsi wa kabiri. Amakuru ku buryo burambuye tuzaza kuyabashikiriza mu biganiro vyacu biri imbere. Muganga Yohane Minani ayoboye inama y'igihugu ihagarariye iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye mu mvunyapfunyo CNRD giriteka, yakuwe kuri uyu w'Imana mu mabanga yo kurongora umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri, ubundi ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryahagaritse mu mabanga ni Isa Ngenda ku Mana yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa, icatumye abo bagabo babiri bakugwa. Reka twumvirize umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Muganga Yohani Minani yagirizwa n'uwamusubiriye mu mabanga yo kurongora uwo mugambwe ariwe Nibizi Kefa ko yinjiye mu wundi muryango wa politike ari wo CNRD atabajije abanywanyi b'umugambwe nk'uko abisigura.
Nitwovuga yuko twakuye umukuru mugambwe yahahora, ariko wenyine yarikuye kuko yavuye mu mugambwe wemewe n'amategeko yinjira mu muhari wa politike utemewe n'amategeko, umuhari wa politike unyuranije na demokrasi, umuhari wa politike mbere bigaragara ko wowe ushira imbere n'ingendo y'igikenye. Muri iyo ntumbero rero umuntu avuye mu mugambwe akaja muri umuhari wa politike, twe dufata yuko aba yavuyeho, n'ico gituma ikoraniro ridasanzwe yafashe ingingo yo kumusubiriza.
Ikindi muganga Yohani Minani yagirizwa n'abamubogoje mu mabanga nuko yagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ivyo bise imigumuko. Uwundi yabogojwe mu mabanga ni Isa Ngendakumana yahora ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri. Uwo nawe yari yiyamirije iryo koraniro ryo kuri uyu wa Mungu, avuga ko ritisunze amategeko kandi ko ibizovamwo bitazoba bifise ifatiro.
Ibyo bintu rero ubu aho bigeze nuko tubona ko imyiteguro ari yose kugira ngo bagire icyo bita ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri ryandadaye ngo kugira bakure inzego zihari. Nirizo bari koraniro ry'umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri ryandadaye, ni ukuvuga yuko naho bogira ibyo bintu icyo vamwo coba ari kintu atagaciro na gatoyi gifise.
Iryo koraniro ryahavuye riba kuri no w'Imana Kefa Nibizi yatowe mu mabanga yo kurongora umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri, avuga ko ivyo ari vyavuzwe na Isa Ngendakumana vyatawe mu mazi n'abitavye iryo koraniro kaminuza ridasanzwe.
Ivyo uwahora ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sawanya Frode Bunyakuri yashikirije nta gaciro bigira. Ikimenyamenya yavuze yuko ari abantu 18 basinye, mugabo mwabonye yuko hano hari abantu benshi barenga 600. Itwaza yuko rero twava tugakorera ku bantu 18 basinye, twirengagije isinzi ry'abanywanyi bari hano kandi basanzwe bari mu bagize ikoraniro rikuru ry'umugasi wa Frode Bunyakuri, tugahiza ingingo bafashe tukemeza ibyavuzwe abantu 18. Ni ibintu byaciye mu nzira z'amategeko vyemezwa n'ifatiye uburenganzira, bisigura yuko ibyavuye ngaha bifise agaciro kavyo, haba umugabo Sawanya Frode Bunyakuri, haba n'imbere y'amategeko.
Kefa nibizi ararahira ko batari kumukwaha ku mugambwe uri ku butegetsi ibivugwa na Isonge Ndakumana atemera iryo koraniro ryari gitabwe ahanini n'ugwaruka.
Jewe nagomba muzobambarize aho kwa ku butegetsi kuri kuko jewe ntaho nzi sinabaye ningera umuntu aje akajaye.
Iruhande y'uwo mukuru mushasha agiye kurongora Sabanya Fred Bunyakuri hatowe David Niyonjungu mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Tubibutse ko muganga Yohani yabukujwe mu mabanga yo kurongora Sabanya Fred Bunyakuri kuri no w'Imana yashinze umugambwe mu 2008 yiyonkoye kuri Sabanya Fred Bu irongowe na Rehonsi Yongenda Kumana. Icyo gihe muganga Yohani Minani yagirizwa n'abatamukurikiye ku byo gusambura Fred Bu yabitumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muganga Yohani Minani akuwe ku burongozi bw'umugambwe Sabanya Fred Bunyakuri mu gihe yaheruka gutorwa kugira arongore inama Senare de Girubuntu, inama yiyemeje guharanira ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Dr. Jean Minani atangura avuga ku bugene yakiyongiye ngo yukumukura.
Kuri jewe ni nkinamico ba leta ya Nkurunziza na Nkurunziza na CNDD-FDD kuko nibo barimwe baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo bahose ngo sinzotumirwe mu biganiro. Nacyo gituma wumva bagerageza ngo ntibatumire Senared kuko babazi yuko batumiye Senared n'ugenda urebe bari batoye ubwenge yuko iri nkinamico ngo haba navuye mu mugambwe bakaba bashyizeho umuntu wabo. Nashaka kubabwira ubwa mbere na mbere uwo Kefa bambwiye ni komiseri regionale kuvuga w'intara wa brigade anti-corruption. Ibyo bimigambo yo gutwara imigambo sinzi ko abyemerewe nange najorewe. Wa kabiri witwa David yahora ari umuplanto muri Berbe. Abo bantu babiri rero urumva yuko sibo bari kuza kugira kongere. Iyo si kongere yabaye nta byahindutse. Nakora mboneye akanya mbamagara abanyamugambwe bose babandaye igikorwa ntacabaye bareke iyo nkinamico ya Nkurunziza n'abantu biwe n'umugambwe CNDD ariko barakora abandanye n'amakunga bibonere ko Nkurunziza adashaka ibiganiro ashaka kubitoba ariko twiyo ku bwacu turiteguye kujya mu biganiro nk'uko muhuza bidusaba.
Uyu nibizi Kefa bavuga ko ari we wabaye umuyobozi w'ishyaka ryanyu akurega ngo kuba warinjiye mu wundi mutwe wa politiki utabajije abanyamugambwe ndetse akanavuga ko witabiriye n'imyigaragambyo itemewe n'amategeko.
Mbambe na mbere kugira ngo anyagirize ibyo nuko abarimo nashaka nababwiye yuko ari commissaire regional muri brigade anti-corruption imwe raba abajya ruswa ni umupolisi. Uwo mupolisi yoza mu by'umugambo kuza kurondera icibanza mu mugambwe sindabyumva. Umva neza yuko angaha ari ingorane nta na kimwe ashobora kundera kuko abanyamugambwe bonyine hari icyete banditse bumvise ayo manyanga ari mwaraba bize kuba ibyo cyete. Abatwara umugambwe mu maprovense yose ari 18 baranze icyete ku munsi wa gatanu bashikiriza amakuko ntibashikiriza ntibashikiriza leta nta leta twemera ihari bababwira yuko mu Burundi hamwe hari abamanyanga y'abantu b'ibyaduka bahuwe na CNDD-FDD n'abagiye muri iyo nama murabe mwatumye abanyamakuru banyu kumbure nta munyamugambwe n'umwe wo muri Sabanya Fred Bunyakuri yagiyeyo hagiyeyo imbonera kure nabo bantu babo bahaye amafaranga barabahaye amafaranga kugira ngo bonone bakoreshe igikorwa cy'ukonona imigambo. Kuri twebwe rero umugambwe uzoguma umugambwe tuzoguma dukora nk'uko twahora dukora nta na kimwe tuzohinduka.
Tugaruke ku makuru ajyanye n'ibiganiro bigomba gutangira mu gihugu cya Tanzania tariki ya 21 z'uku kwezi. Ese muri Sinared Giriteka mwaba mwaramaze kubona ubutumire buvuye kumuhuza?
Kubu abamaze kuronka ubutumwa ni bakeyi kuko ibintu byaba byarahindutse intumbero y'ibiganiro. Kwebwe nk'uko twamye tuvuga n'ubu tubandanya tuvuga dushaka gutumirwa twitwa inama y'igihugu Senared. Turi imigambwe 2025 dushyikiwe n'abantu benshi cyane abahora batwara ibihugu abyegera by'abahora batwara ibihugu abahora batwara n'amashingamateka n'amahengu z'amateka bose bo mu Burundi n'abahora bashikiranganje bambe bose bo mu Burundi badushyigikiye. Tukavuga rero twebwe tuzogenda twitwa Senared. Iyo delegation yacu ntako izogenda yitwa hanyuma tukazohangana na delegation aizo ntumwa za nkuru nziza n'abashigikiye nkuru nziza abarurezi bazuba amashira hamwe ategamiye leta cyangwa adashaka inyungu mu bibanza bya leta hamwe nabihebeye imana aboniwe dushaka ko bagenda mu biganiro ibyo bidakunze twarabwiye ko twebwe tazogenda umuhuza yari yabitwemereye ubu ntakirahinduka nuba tubwiye yuko ugutumira birimo birakogwa turindiye ku munsi wa mbere baturukira ubwo butumire.
Murakoze cyane Dr. Jean Minani ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze rwose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi mirima iratewe n'ibinyabwoya muri komine ya Kigamba yonyene ama hegitari arenga ijana y'imirima aramaze gutegwa barimyi bavuga ko hatabonetse umuti ushobora gutuza ivyo binyabwoya amafasha ushobora gutera mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi baremeza ko ku makomine atanu agize intara ya Cankuzo ane yamaze guterwa n'ivyo binyabwoya muri ubwo buyobozi ariko bamenyesha ko umuti uko bipompa wabonetse kandi bariko barawutanga ku buntu ku barimyi batewe n'ivyo binyabwoya ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Nsabimana
turi ku mutumba wa Gitibu muri komine ya Cankuzo uwo mutumba uri mu mitumba y'intara ya Cankuzo yasinzikaje n'ivyo binyabwoya Albert Butoyi n'umurimyi wo kuri uyo mutumba yaradutembereje mu itongo giyo ryamaze gutegwa n'ubwo bunyabwoya
ngiki birero n'ivyo bifata intunze bitegwa bikahekenya amaremba kavako urumva nkiba bitarama ucusanga ibitegwa atarakimwe cama ko bigaca bipfa ajya kubitoke naho nyene biriko naho nyora n'ikimitoto yatabaguritse zayihejeje urumva hajya nta gitoke kiro kwama ko aca haza umwana nawonye hari yepfo mwonga imijishi zarahejeje n'ubwatsi bwa Teresa konyaho burusanga byahejeje n'udoti two mu ishamba n'ibiti imwe imwe by'umwe nyene giye ko birawo
zabera bangira inama nawe n'umurimyi arimo iri impande ya Parke Nationale ya Ruvubu muri komine ya Kigamba
byarajye bica ibiyoba bijya amasaka bidye biharage amaremba biratotora n'uburo bira byose biratotora n'ibiharage imwe byarahononye kwere ubu naho byagiye kumijisha ibijumbu imwe turago kwere imwe ahubwo leta nitugarukire naha ndiho barondera imiti yo kubipompa naha ndiho ho abantu nyene imwe turatikiye kwere aho byariye nyene nta kintu kiriho kandi n'ibiharage nyene kwere byaratotoye nyene birinze bitotora imiteza ntijya kicihu hanyene tuza kwicwa n'inzara kwere kandi twararimye
inababiri Yuliana nawe twamusanze mu mwonga wa Rugasari muri komine ya Cankuzo aho yari karateri ibijumbu ivyizigiro vyo kuzosoroma si vyinshi kuri uwo murimyi
hariya niho biri none urabona nyene ko ibiti nyene byaheze biriko biraza byegereza ngaha none naje hano naho mfuye kurima nyene sinzi ingene bizogenda yemwe je amazi imyaka 47 ndabibonye uyu mwaka
hajandi ntoniya umutamikazi w'imyaka 58 ati
amafanye naroza nyene yashitse nyene no gushika yashitse none ko bambwiye ngo zibishitse naho ngo mukawa akaba nyene ngo bisiga bihungwe bigasigara ibiti gusa ngo nakabuto kagiye ko ngo gacaba gahwera gaca karumba none namafanye
hatunga Imana Berkimas umuyobozi w'urimi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo aremeza ubwo bunyabwoya bwateye imirima
mu makomine agize intara ya Cankuzo no bamenyesha yuko mu ikomine itarafatwa n'ubwo bunyabwoya ari komine imwe ya Gisagara ibitegwa navyo bikarigwa cyane harimo ibiharage ibitoke amasaka uburo amateke imyumbati no kuvuga ibintu byose bifise amababi ubwo bunyabwoya ntibubigera umutwe ku biti biri mu ishamba biratugo nino twobikinga kuko byose aba ntuze imashine iri ze bitato mizere ishobora gushikana umuti kuri ivyo biti twebwe gusa aho dutegera ku mirima kuko buva kuri ubwo biti kuri ivyo biti bumanuka buteroja ku mirima twe dutegera ku mirima ego imiti twarose turiko turaraba aho tumaze gupomera kwa nyubwo bukoko kandi bamenyesha yuko niyo miti bushikiranga rwiyo n'ubworozi buyitanga ku buntu nta amafaranga batanga tushe dusaba abafundi mu mitumba nuko babonye ibimenyeso bw'ubwo bunyabwoya bacha batujya kara tukaca tubashira umuti bakaca bapompa
abanyagihugu bobo babarimye mu basabiki
icyo tubasaba nuko bo cyane cyane boza barumviriza impanuro abafundi bindi ku mutumba n'abafundi bindi mu mwizo no mu ikomine babahereza cyane cyane bagakwirikiza ingene uwo muti bawukoresha
uwo muyobozi w'urimi n'ubworozi mu Cankuzo avuga ko ubwo bunyabwoya atari ngungu nkuko bamwe mu barimyi bavyibaza.
Ubwo bunyabwoya rero tumeye ahubwo tuba dusa tumenyereye bwitwa ingungu mu gifaransa bita chenille régionale. Tumaze kuja tugafata amashyano kugira turabe neza ubwo aribwo twahavuye dusanga atari amashenille régionale, kuko ubwo bunyabwoya buhari ubu nta na kimwe busiga bujya mu bigiterwa cyose buhuye, ari cyo gituma twaciye dusanga ari amashenille bita de chenille défoliante ou bien de chenille polyphage.
Mumenya ko n'ibiti biri mu ishamba cimeza riri mu ruhongore kama gunyamaswa ku ruhande rwa komine ya Kigamba navyo nyene vyatewe n'ivyo binyabwoya. Abari mibegere iryo shamba bakavuga ko ubwo bunyabwoya bwururuka ivyo biti muja kona imirima yabo. Mucankuzo Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. I programu y'ibiganiro byacu tubibashikiza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri www akabarungu radio yacu www.radioyacu.com.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunzi ibiganiro bya studio Ijambo na cyane cyane mwe mwikundira ikiyago cha politique Ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndongenda bahikaze muri kino kiganiro. No munsi tukaba tugiye kuganira ku byerekeye ubuzima n'umutekano muri zone Musaga ikukira komine Muha, imwe mu mazone yaranzwemo imyerekano mu bihe bihitiye biranga u Burundi. Chris Munezero niwe tugira dutume muri zone Musaga ahaganira n'abanyagihugu baho ibyerekeye uno munsi ingene babayeho n'icokorwa kugira ngo hasubire harangwe amahoro n'umutekano.
Kubata vyibuka, zone Musaga iri mu mazone yakorewemo imyerekano. Aho twashobye gushika, twasanze imirimo yarasubiye kuharangurika. Ariko rero kidasanzwe, n'abanyeshure baje ku ishuri n'abakozi baje mu buzi bwabo, ariko banyuragiranwa hagati y'abajeje umutekano bashizwe ku mabarabara nka yose ya zone ya Musaga. None uyu munsi ijoro ikambere n'umurango bavyifashe gute? Ico kibazo twakibajije abavyeyi batunga imiryango muri iyo zone ya Musaga.
Ni Yohani inkamba kujya mbere njya ku Musaga.
Uyu munsi twovuga ubuzima bwaho kujya mbere ku Musaga hameze gute?
Ni kuri ubuzima bumeze nabi kubera nyene umuntu arara ntibuca, niyo umuntu avuye muhira agiye aguma yumvira ko asanga habaye nabi. Kubera umwanya n'umwanya ubona abapolisi binjira basohoka kandi uko binjiye bagenda batwaye abantu. Abana bonye n'ubwabo barahamutse. Hari abana urenganya iremba kubaza ati papa uragaruka ugiye akakumira akagomba kumujana. Hari indi ngorane ikomeye usanga abana babonye abapolisi ko aribo birirwa muri karitsiye. Umwana usanga yarahamutse rimwe usanga aca yiruka agacika umutima hagati. Nk'umuvyeyi rero yuzi ko umwana ameze uko wama ufise umwitwaro kuti mbega niyabona abapolisi bigenda gute.
Haba hameze gute? Abantu bifuza kumenya ati mbega ijoro ku Musaga rimeze gute?
Ijoro ku Musaga nk'abari bahaze mu minsi iheze amagume turimo ataratangura abantu baridagadura barara baragenda ijoro ryose, ariko ubu ushikanye saa moya nta muntu usubira kubona mu ibarabara, usigara ubona abasirikare n'abapolisi aribo basirikira. kandi abantu nyene barubwoba na uri mu samo yigeze buri imbere y'umujyango
hari ico wibaze yuko abanyagihugu bo kumusanga bushora gukora kugira ngo kumburengira ngo bifashe bongera bafasha babo ruhagarara rukumbure ruvugwayo rushobora kugabanuka nk'abanyagihugu
mu bisanzwe umuntu afise ingufu zikweze gucungira abanyagihugu ni leta n'abanyagihugu bobo ubwabo bigitangura baragerageje bararara amarondo munyuma harabama nama yabarongoye komine baravuga bati ubu unye umuntu tuzosanga ari ku irondo tuzomufata nk'umugizi wa nabi cyo gihe ntibasiye kwirarira
n'ukugira ngo mwikingire ubu mubigenza gupfa
ni kujya mu nzu kiyugarana nta kindi ni imana gusisika kingi umunyamusaga mu bisanzwe umuntu yo kwagirizwa byose ni leta uyu munsi abantu bafise uruhara no vuga rubi nabantu bafata abanyamusaga bakabafata nk'ukumenga sabarundi umenga n'abansi b'igihugu ukacusanga ngira ingufu zose z'igihugu ziri ku musaga abaro ni batuma musaga imeregwa nabi
haravuga tugwaruka gwaharura kararuraza gusomburutsa abajeje umutekano
ivyo no kubaza ko atari byo kuko yaba abajeje umutekano iyo bakora neza ntibahohotera ugo gwaruka nibaza ugwaruka ni na ugwaruka gwo ku musaga nico kimwe n'ugo mu Burundi bwose wagomba kubaho nk'abandi bose mugabo kugira uno munsi niyo uriko umuntu ari karagenda mu ibarabara bagasanga afise umupolisi amuhagaritse agasanga afise karanga muntu yo kumusaga ngira naho yo bari muri bisi geze mu yinga cha mukurayo kugira uno munsi no vuga ko abajeje intwaro bobo nta nabakiboneka bategerezwa ku nyene ko bavuga ko turi muri demokarasi nimba yabiyumvira ko ari twe twabatoye batekereza kwegera abanyagihugu nyene sinumva ingene umupolisi yova yava akaza atanu mutaha afise agatora umuntu mu mategeko nibaza ko yategereza kuza ari kumwe na chef de quartier muguza ujibona cyari wenyene bagapakira abantu mu miduga mu ijoro ugasanga abantu bagiye ukabasanga mu mpimba sinze babona ko afise n'amadosi no kuvuga yuko ucubona yuko nimba batabifise mu ruhara bajejwe intwaro bararengewe
ubwo ariko gwaho kumusaga gogo barugo niki iyi misore tugira tuganira iba mu makartier yagaseke buye na kinanira abenshi ngo ntibacubahuka gutembera mu zindi quartier abandi nabo barahagaritse imirimo yabo yahuri babeshejeho abandi barahagarika amashuri
twebwe turaratura tukirirwa turaturatura kuko bagufashe bakwagiriza yuko ari we utera amagrenade ari we urarurarasa kandi bataravye bakakwaka karanga muntu bakaca bavuga ngo uronderwa ni wewe ngo niwe twarondera bakaca bagufata aho bakakujana twebwe muri rusangi yaba imiryango yacu ibayeho nabi ntigira ibyifungura basanze mu nzu hari ibiro 200 by'ibiharaga canke by'umuceri ibyo baba batwaye bacha bavuga ngo gaborera abagwanyi basanze imatera ngaho ngo uryameka abagwanyi bacha baturira twebwe mu busanzwe tubona yuko umenga abanse manda ya gatatu ya nkuru nziza ni nk'icaha cinyaduruko twaba twaravukanye
ubuzima bwo kumusaga n'ubuzima bwifashe nabi cyane na cyane cyane kugwaruka ndetse na mu bavyeyi kuko buri mwanya abavyeyi bagoma bahekurwa igipolisi kibatwara abana bakaja kubica abandi bagapfungwa abandi bakabagomboza amafaranga urumva n'ubuzima bwifashe nabi cyane aho umupolisi umwana mubonye yahahamutse yiruka canke umusirikare kubera bose basanzwe umengo bo bakora co kimwe tugaheza rero tugaca toba mu buzima bubi umutekano ntumeze neza tukabona yuko umenga nuruhigi guhigurwaruka ngo bagwarase manda ya gatatu rukoresheje mu gutera ibuye mu mwanya baba bariko baragwana n'igipolisi kije kubatera
ivyo biba ku murango no mwijoro
kenshi biraba mwijoro kenshi muga no kumutaga biraba kumutaga kenshi na kenshi biba aho buca mu gatondo abapolisi bamaze gusentira bagafata umuntu bakamutwara atakintu na kimwe bamwagirije kugeza aho bamwagiriza ibintu byo bavyarabaye atanazi naho bari umushitsi avuye ahandi arize kuba abari waho hantu bamutwara igikubi ku mwijoro naho nyene biraba aho hari gihe aba amagrenade agaturika bagaca baje amanyagihugu bakarasa mu mazu bakagirana abantu nyene bakamererwa nabi cyane ubwo bakabatekera n'amazu menshi arugaye ku ntombero yuko babaye nk'abantu bahunga iyo quartier mugabo bakaboneka bamwe bamwe hakeye
ya kumusaga ugwaruka rubayeho nabi nta kazi rukora nta kintu na kimwe rukora kumusaga
kufungura naho tufungura nabi aho kugira ubuntu akaguhaya 500 canke igihumbi kugira ufungure urafungura ariko tubayeho ubuzima bubi umwe buteye bwo
harakazi wari usanzwe gukora canke icyo wari usanzwe gukora mu buzima kumburingira ngo imbere yuko wicara aho wicaye
je kare nari yungonganya naradandaza ariko unye ibyo nadandaza canke ibyo niyunganyamwo byose byararangiye naco mfise inkora
ubuza gatahe byagenze gute
abantu twebwe cyane cyane twagiye kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha nkuru nziza twebwe twace tubona ko nubuzima buhagaze nushoboka tubandanya dukora kandi tubona tutoroherejwe
ibintu byifashe neza imigambi warufise muri kazoza yawe niye
cyera yifise imigambi yuko nko mu mwaka uheze no kuba kugwanje kuko nari nsanzwe ndandaza ivyanje ntawo nadandariza mugabo kuva aho tugiriye muri manifestation ibintu vyarapararanganya amasoko arahagarara turabura aho dukorera ku ntumbero yuko tawuja ku kibanza ngo dandaza cyangwa uje muri vile kurankuru co fatigwayo nari nifuza yuko no kwiteza imbere mu ntumbero yuko ntoguma ndondera akazi muri leta kuko nari nse agatahe ko kudandaza mugabo nta kintu nakimwe ngifise
ibintu byifashe neza uvyumvira ati wavuga ati uyu munsi mugeze he ejo wari wifuza gushika he
Jewe nkajewe naradandaza nari mfise aho ndandariza bidandazwa narabona ngera ndiko ndunguka nkabona muri kazoza ko nshobora gutera imbere mugabo ibintu byose baravyivye barabimara barabitwara
tube nta guciriyemo mu kumusagari ho abo kumbure mudasanga ivyumviro vya politique abo twokwita nk'imbonera kure barabaho
imbonera kure zirahari
mwibaza kwabo hari ico mufise mu kurana kugira ngo mushobora kwicara hajya ngo namasanze mwicaye mudakebaguzwa muti umuntu araza
gukirana imigambi no baterera nuko ntabaronka nari nifuza yuko twoba umwe twese tukaba umwe tukumvikana hanyuma bari muri CNDD n'amahoro kuko imigambwe ni myinshi uja hushaka n'amasengero ni menshi umuntu asengera hashaka ariko ntihagira umuntu aho ivyiyumviro vy'uwundi
abo banyagihugu bo kumusaga twayadze barasaba abajejwe igisata c'umutekano gusubira kwibutsa na cene cane abari mu rwego rw'igipolisi akaranga mutima kabaranga
ikintu ca mbere coco nibaza umuntu ajejwe umutekano uretse imbere atarabujeje umutekano yari umuvyeyi arafise aba muvyaye arafise ya java yategereza kubahiriza cyane cyane umuryango mugabo birababaje iyo ubonye umuntu ajeje umutekano ariko arakubagura umufasoni ariko mena buzukuru n'abana biwe uca wiyumvira nawe uca bibaza uti mbega urya muntu arafise umuryango ni kuvuga ikintu niyumvira bakora abo bantu bajeje umutekano bari bararose inyigisho zihagije kuko bararosa imyaka 10 yaheze bari ko baragira imyimenyerezo baramenyera twatubona n'ivyapa biri kumabara barabarekana ingene umuntu ajeje umutekano afata umunyagihugu ivyo barabizi mugabo barabirenze ko birenze urugero no kuvuga bogaruka karanga mutima kabo bakagaruka bakaje mu makambi bagabagirisha amaformasiyo yandi bakabashira ku murongo bakamenya yuko umunyagihugu atari gufatanya inyamaso naho umunyagihugu bari mu ikosa arafise ingene afatwa
Я крылеза, крылеза шети провок ла гер. On marche tous ensemble sans savoir ce que l'on veut. Sans savoir ce qu'on fait, sans savoir où l'on va. On y revient toujours, on ne sait pas ce qu'on veut.
Umuririmbyi ati ugwanko n'igikigwanisho mu bindi ati cyane cyane twese duharanire kurondera amahoro urakoze Krisi Munezero n'abatumire mwari ko muraganira mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzorabira hamwe ico abajeje intwaro bavuga kuvyerekeye ubuzima bwa zone Musaga n'ingene umutekano wotsimbatazwa Jerome Nyenzima nongere ndabipfurize mwese kuronderwa mu banyu no mu vyanyu nti naho butaha
Cari kiganiro nturere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo
Biganiro twabiteguriye rero bigarukiye ngaha mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri micro na Fatou Alimaskarara yateguye ibi biganiro n'amakuru twabashikirije tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese.